Iri ni Ijwi rya Amerika. Ati Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kuducikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio no kuri adresse radio yacu hamwe no ku kibuga cyacu cha internet aricyo wezitatu@radioyacu.com n'umwanya w'ikiganiro muri sana
muri sanga muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuyu mwaka wa 2022. Abarondera kuzohiganwa muri aya matora barabandanya kumenyekana. Diodone Nahimana ni umwe muri bo. Yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere ko azokwitoza nk'umukandida yigenga. Twamutumiye mu kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Kije.
Wo tangura ukidondora kuba ariko baratwumviriza kwavuga uri we.
Nitwa Nahimana Dieudonné nkaba benshi banzi nk'umaze umwaka irenga 2020 ngo ishyire hamwe ry'ugwaruka rw'imbeza mu ikango witwa New Generation. Nkaba kandi nsanzwe ndongoye naho nasongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'ugwaruka ryitwa REJA. Kandi nkaba nsanzwe ndi umwungere mu ishengero rya Wazifishan Center.
Icyumviro cyo kuzo kwitoza mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu cabajemo gute?
Ni cyumviro kibaze imyaka myinshi. Ni cyumviro navuga cyatangwe kuva mu mwaka w'2000. Aho tuko turakora no guharuka twiyumvira tuti ni byiza ko dutegura urwaruka rw'imboneza ruzotegerezwa kugira ico ruterereye mu guzana iterambere mu gihugu. Aho niho twatangura ibikorwa bijyanye no kwishyira n'iby'uburongozi. Ariko icyo gihe intumbero yari ko dutegura urwaruka ruzoba indongozi ruzoba basabwira icyo bakoze mu buzima bw'igihugu. Naho tutari bwamenye neza ninde muri abo adashobora kuja ku rwego rw'igihugu mu byo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu hamwe n'abazo kwitoza mu bindi bice bitandukanye kugira ngo binjire mu buzima bw'igihugu. Ariko rero mu bijyanye n'uko ari jewe no babera imboneza mwico gihe muri ko kwitoza ico novuga yuko dameze nk'ibitomoye neza mu mwaka uheze naho je ku giti cyanze ntarebwemerere abari babinsabye bose yuko no wani tubikora naguma nifuza ko yo bari yundi kumwe twoshigikira kashobora kwashika. Ariko rero maze kubaza umutima nkaganira n'abandi bose kandi naje kuba ico kuba nimaze gutegurira abandi usanga muri uyu mwaka ntacumbuza haba mu mategeko haba turavye ingene bimeze mu bijyanye no gutegura amatora y'umwaka cobuza yuko ashobora kwitoza. Rero mu kuranga ibyo byigwa atariko turiga ndigisha urwaruka niho nabemereye yuko ngiye kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu nacyashikiriza rero ku mugaragaro kuwa gatandatu tariki 18.
Turiko tuvuga kugwaruka mu itangazo wasohoye uravuze ko ugwaruka ari bica 36% kwijana by'abanyagihugu baba mu Burundi. Ugo gwaruka ubona mu migambi we ufise no kurufasha kugira ugerageze kwinjira mu vya politike canke gukwikirana politike?
Sibijyanye n'ibya politike gusa nk'uko musanze mubizi igikorwa ngomba gutangura ni igikorwa maze imyaka irenga 23 nkora anagitangura cy'imyaka 25 ariko mu buryo bugaragara imyaka 23 nkora kwa mwere tu imirizo gwaro kugira ngo rugice ruterere mu iterambere ry'igihugu rero tubiravye mu gihugu mu Burundi ibijyanye n'iterambere kugira bishoboke nuko abantu bafite inguvu ugwaruka baba ariko baragira ibyo baterereye mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu atari mu migi mito mito gusa amashira hamwe atari gusa mu bintu by'imigambi mito mito bagenda barakora ubwivyo rero novuga ni nubwira ngo abe guhimiriza ugwaruka ego gwinjire mu fata ingingo bwa mbere hoho mu nzego ariko bwa kabiri dushira inguvu hamwe kugira ngo tuzane iterambere rinyaruka kandi rirama mu gihugu cyacu rero kubwivyo tuvuga ati ni iki cyo tumugwaruka ko twa turabona uko imyaka igenda abakiri bato benshi bafise imyaka iri munsi ya 30 bashimira kandi bagikunda ibijyanye bya politiki ugiye kuraba imigambwe myinshi gushika uyu munsi muri kino gihugu cyacu n'imigambwe mike wasanfise ugwaruka w'imisi imyaka 30 benshi nafite guhera kuri 25 kuduga ariko abakiri bato basa nk'ukumengo ntibikibanezera n'ikibaryohera cyane kuja mu bijyanye n'imigambwe tukibaza rutse rero igihugwaruka rwoba mu myaka iri imbere rutakikurikiranira hafi ibijyanye n'iby'intwaro ejo tuzoranga abahe bazokwinjira cyangwa bazobera imbone z'igihugu kuko rero bituma tuvuga tutereka tuba seri intege hakiri kare abishoboye abaciye imigambwe babikora ariko ahanini abo bigenga batabumvume ngo ntibiyitegure kujya mu migambwe nabo nyine bumve ko ari uburenganzira bwabo bwo gushobora kwinjira mu bibanza byo gufata inkingo ku buzima bw'igihugu.
Muravuze ko abakiri bato batagikunda ibya politiki batabikurikirana impamvu zo bari izihe muri make
impamvu zoba uko ubwa mbere hoho kenshi muri politike y'i Burundi cyane cyane na politike muri kano karere abanye politike ababikora nk'umwuga wabo bakunda cyane kuvuga kuri kahise bavuga kahise byabaye imyaka 60, 70, 80 rero ugwaruka gwarutse inyuma y'imyaka 90 cyane cyane inyuma y'imyaka 93 mumvumenga ugo rurimi ntago bumva kuko ntibazi ivyo vyabaye muri ico gihe umureze tike abavyeyi babo vyashika incuti ariko ugwaruka bw'ubu ruraba iriko biraba kuri internet kuri kuhinga ngo reka ngurukana bumenyi ugasanga bo bariko biyumvira ibijyanye n'iterambere ku buzima bwabo rero igituma batakiryoherwa kuja muri politike ni uko iyo bagiye kuganira n'abanyepolitike bazura ibintu vyabo za kera bagahuzana ibintu babwira ibyabaye by'amacakubiri by'ubwoko ibyabaye amacakubiri y'intara n'ibindi ugasanga ubwo gwaruka gwa kino gihe ntirubitahura neza bagaca barondera ariko ikindi kintu bo kwikorera co banezeretse rero n'ibyaherutse kuba mwaka w'2015 ugwaruka rumwe rwaravyirutsemo kuko wasanga mu bumengo bagira baronka ico bokora canke boterera haba mu bari bashigikiye butegetse haba mu bari bagwanye butegetse ugasanga rero ubwo gwaruka rwarageze ahantu rubona ataco bivamo gifadite gishobora kubafasha gwico baterere mu zabyo rero baca bahitamo kwigira amashyira hamwe gusa canke kwigira gusenga gusa canke bakaza mu bindi bikorwa ugasanga bibagiye ko ubuzima bw'igihugu baraba.
Urakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite okero uratwumva halo okero
halo voice of America
ego uratwumva urihe
ndabumva ndi majyaruguru ya Uganda ku border na Sudan yepfo
ikibazo intererano
intererano wenda navuga urubyiruko na n'ubutegetsi halo
ndabumva muduge ku ijambo
by'ukuri urubyiruko nangu gwaruka ntago rukwiye kuba rwajya mu bindi ariko rutareba ese ubutegetsi burabatwarahe abategetsi barabatwarahe kubera ko tugezemo nk'urubyiruko ntago urubyiruko rushobora gukora ubutegetsi buri gukora nabi urubyiruko ntirushobora gutera imbere rutari kugenda neza biraboneka nk'urugero muri Libya muri kureba ibyahabere urubyiruko rwa ubundi ari isoko rigurisha abantu abagwa mu Mediterranean icyo ni cyo kibazo noneho reka dusaba urubyiruko cyangwa urwaruka nirwo rwa nize mbaragaze je kandi nibo beshi ku isi n'umubare w'urwa rukuregira sanga ruruta abandi ibindi giciro by'abantu abakuze aba muri ubwo buryo bo bakore babone ubutegetsi buriho nibo babushyiraho ariko n'ubwo aribo babushyiraho kubera nibo mubare w'imwishi w'abatuye isi ni n'abafite uburenganzira bwo kuba bava n'ubwo ubutegetsi butari gukora neza urugero hano mu Uganda dufite abo bita ba people power ari gusanga ari urubyiruko akenshi turi kumvikana
ndabumva muheraheze
none ugasanga ko urubyiruko inaha muri iki gihugu rufite imbaraga zo kuba rwanenga ibitagenda neza bakagaragaza ibitekerezo byabo reka naho mu Burundi cyangwa mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari urubyiruko ntirugaragaze ubushake bwabwo mu kugaragara muri politike bahindure politike banenge nimba babona ubutegetsi butagenda neza bibo bafite imbaraga zo gukuraho bwa butegetsi bagashyiraho ubutegetsi bukwiriye buyobora abaturage aho bakwiriye kwerekeza mu cyerekezo kizima reka mbashimye
murakoze
murakoze
Benjamin na wengine ari ku murongo wa telefone Benjamin uratumva
ndagusana ndabumva namahoro
namahoro uri he
yewe ndi mu gisagara cya Bujumbura ubu
yego ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikirize
ndafite ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire
yego
ega nyakubahwa Dieudonne ko twumva nkuko mwabyanditse kandi mwabishikirije mukeneye kuyitoza mu mwaka w'2020 twagombye kumubaze mbega ni ibyihe nguvu yobazanye cyangwa iyo bafise yibaze yuko dushobora gutuma adashobora gusinda akajya imbere y'abandi umure bazaba bari ko barahiganwa na cyane cyane yuko azi ko atazaba ari ku rubuga rwa politiki wenyine ni cya mbere hanyuma icya kabiri nagomba kumubaza nti hariho imvugo ya mivugo kuva na kera ivuga ngo ugwaruka bo Burundi bw'ejo ariko ahejo ntitugera tubona hashitakege nk'ugwaruka kama twumva kiri Burundi bw'ejo kandi ejo ntabazuma ari ejo ntibigere ushike ejo wa muri uno munsi cyo tugibaza tuti mbega ni gishya uri karakora kugira ngo umbure n'ibyashika agatsinda ayo matora ishobore kuba ugwaruka aburundi bw'uno munsi atari ubw'ejo hanyuma ikindi kigira gatatu ko tubona ibikorwa by'imigambwe imwe cyane amategeko y'imigambwe imwe usanga asa ugasanga nk'ubu nk'imigambwe 20-30 ifite ihangiro rimwe wewe yoba azanye iki gishasha kugure n'ibyidasha n'ibyo bindi abandi bahora bazi basanga yego murakoze
murakoze cyane
agomba kumubaza
yego arabishure
nibaza yuko inguvu aho zihagaze ubwa mbere ho nuko twahisemo ikintu abantu bose bavuga yuko kitoroshe cyangwa twari dukwiye guhitamo no kuvuga kuba uwigenga kuko abantu bose bavuga bati ubwira ngo muri Afrika utsinda amatora utegeza kuba batinze gusa mu migambwe ariko rero tugiye kuraba nko kugwaruka turavuga ariko n'abandi atari kugwaruka benshi bijanye n'ingene kahise k'ibigo byacu kagiye karavyerekana usanga batakifise inguvu cyane kwinjira mu migambwe rero inguvu ihagaze yuko mu bandi majambo dusa n'abaserukira abo bandi benshi batari mu batatu ariko baraca mu migambwe kugira ngo bashobore gushika mu bijanye n'ivyo kurongora igihugu kubw'ivyo rero abo wasanga umengo nta jwi ribaserukira rihari usanga umengo nta numwe utarimwe aho nta byizigiro yogira kugira ngo agire icakoze mu buzima bw'igihugu rero kora ko twa turatera intege abo kandi twizera ko gishika uyu munsi aribo benshi usanga batari mu mugambwe ucanga uri ariko bavuga bati turifuza batubwira icyo duterereye tutarinze kwambara imyambaro y'umugambwe kanaka abo rero twibaza ko nabo ari abantu bazodonka akaryo gushikiriza ijambo ryabo biciye muri amatora canke biciye kubigenga batandukanye bashobora kwitoza muri aya matora ku kibazo kijanye n'ivyo ugwaruka navyo ingene utosura kubanda rero urumva ko ari Burundi bw'ejo ego niko natubwira ngo umuntu ashobora kwitoza hari imyaka utegeza kuba ufise utokuma wiharura yuko kiri mu gwaruka bijanye n'imyaka bakunda guhagararako ariko kimwe mu vyaturanze mu buzima bwacu bwa misi yose n'ibikorwa twagiye tubakora kwabaye gushiri inguvu gufasha abakiri bato gutahura yuko batokwigira abatsinda bibazwa rero hako twomarike tuharira ku ijambo rivuga ngo Burundi bw'ejo bandi majambo nivyo nuko kuri nuko kuvuga ngo ni Burundi bw'ejo kuvuga ko ari Burundi bw'ejo nuko kuvuga ko bateza gutangura gukorera Burundi ejo nuko kuvuga ko batangura gukora ubu kugira ngo urundi bwejo bubico bazoba bari no kuvuga ngo nyifato yabo uyu munsi nizotuma bamera igihugu kimera kugizo bakimeze ejo muri kazoza rero twashaka gushimikira gukora imigambi yotuma abakorohereza abakiri bato bagifite ingufu zo kugwiza umwimbo bakinjira mu nzego canke bakamu ibanza byotuma bazana umuvuduko mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu bagaza ko ari ibikorwa bizaba rikorwa bifatitse kandi byumvikana byerekana yuko kugaruka rushagira ico ruterereye
harikindi yabajije harikindi kwibazo yabajije ngo imigambwe ngo imwe usanga ifise imigambi imwe ifise intumbero imwe ngo kubiberekeye namutanimwe umugambwe muzoba mwitoza kugiti cyanyu nikiye kizoba tandukanya nivyo uyu yari karabaza Benjamin
ubwambereho nuko imigambi itegerezwa kuba ari ibyashyizwe hamwe bivuye mu byifuzo cyane cyane zo gukora ariko n'iby'abarundi bose bifuza kubona ingene Burundi bwabumeze rero ico tuzoshimikira ko ni cerekezo canke intumbero canke imbona kazoza y'Uburundi twifuza gushikako kandi tuvuga tuti twifuza kubona Uburundi aho umurundi wese aruraniwe mu kibano kandi akabaruraniwe muri byose turabisigura rero twadufite imigambi yerekana ingene ari byifuzo byavuye ku barundi n'abarundikazi cyane cyane bakiri bato bavuga bati kuri ko twifuza igihugu cyacu cyo bakimeze rero niba bakumbura imigambi iri kuyategura imigambwe ivambaye imigambi iri kuyategura imigambi yayo muri aya matora nabo nyene bashimikiye kuri vya byifuzo kumbura dusanga bimwe bimwe bishaka gusa ariko twebwe ubudasa bwacu nuko abatanze ibyiyumviro cyane cyane atari bagiye bari basanzwe bari mu nzego z'imigambwe usanga basubira mu bya bindi nyine bakoze umwaka mbere ya 15 cyangwa na 10 ugasanga n'ibyifuzo ariko atari ibintu kumbure byashoboye gushyirwa mu ngiro mu gihe ababira bifitiye akari yo kubishyira mu ngiro rero ibyo kumbure muzobibonera mu gihe tuzatabe gushyira ahabona imigambwe igihe kumbure bazaduhaye uburenganzira bwo gutangura kwiyamamaza icyo gihe rero muzoheza mubone mwebwe nyine itandukanirizo hagati y'imigambi dutanze dushize imbere hamwe n'iyabandi bazabatanze imigambi yabo
Domitien ari ku murongo wa telefone Domitien ikibazo icyimviro
nagira ndamubaza akabazo na jewe
yego
akabazo gafatiye kuko umenga iyo bari kubera kina politiki kenshi baguma bashaka ko twobyingira mu twebwe nk'ubaruka ngira ngo mwaje igambi yaba dufitiye ntatwebwe nk'ugwaruka yariyo mbega ko uwo mugambi w'umenya tugomba kurubuga tukunda kubona ku rubuga ngurukana bumenyi boba bakorera mu ntara nka Gihigahe z'u Burundi baba bafite nk'abanywanyi bangana gute abo baba bashaka kukora nabo bobonana gute byogenda gute icyo nicyo kibazo nagomba namushyikirize
yego arabishura
gambwe ndimwo kandi nta mugambwe serukiye jewe niyemeje guhaguruka muri kirogiye kuko serukiye ibyiyumviro by'abandi bantu benshi cyane cyane ugwaruka twaganiriye kandi bakabinsaba yuko noshobora kubaturukira muri aya matora nk'uwigenga ariko naho mvuga ngo ndiwigenga tuvasubwa ko ndi jenyine mfite abo twaganiriye mu mico itandukanye bari mu bikorwa bitandukanye mugabo cyane cyane benshi badasanzwe bari mu migambwe yemewe n'amategeko irakora nk'imigambwe ku bw'ibyo rero ubundi turagira abanywanyi nibaza yuko ikiringo cyo kwiyamamaza ntikiragera ikiringo cyo kwiyamamaza kigeze hazoba hariho uburyo bw'ingene abifuza kudushigikira muri aya matora bazobikora ku ntituragira mu gihe cyo mwiyamamazo kandi n'amategeko ntarabiturekurira ku bw'ibyo rero abatwemera nabariko barumviriza kumbura ibyiyumviro dufise ariko tuzogera igihe tubabwira ingene abashaka kudushyigikira abo bikora ubu rero twebwe twavuze ko tuzokwitoza kuti cyacu nta mugambwe nta n'ishyirahamwe rishinzwe kutugirira imyiyamamazo rihari ku bw'ibyo igihambaye gusa nuko abantu bumva ko dusanga ibyiyumviro nihagira rero amategeko adihe biduhere uburenganzira tuzajya tubamenyesha ingene dushaka ifatanya natwe
Abubakar araduhamagaye Abubakar uratwumva
ndabumva
uri he
gende mu nkambi mu nkambi bisanzwe biri ngaha mu gihe cy'atangiye
ufise icyumviro ufise kibazo baza
ni kibazo ubwa mbere ubodiye ntambwe kumutera intege kuba yarafashe icyumviro so kujya kugwaruka muga nari mfise ibibazo bishika bitatu ushaka kumubaza ikibazo cya mbere ndega ko ntawe ubigira atazi ko hasanzwe hari impunzi z'abarundi zikiri hanze zikiri inyuma y'igihugu kandi harimo nk'urwaruka mbega urwo rwaruka abitegekanije ikiri inyuma y'igihugu mu gihe yoramuka agirira amahirwe agatsinda turazi ikibazo kigira kabiri kimbega hariho abantu bahunze i Burundi bataye ubuzi bivanye n'umutekano wabo kandi bifuza gutaha mu gihe amatora yohera mbega ubundi bazobusubizwamo mbega biteguye kuzobafungusha gute ko igihugu cyari bahunze kiri mu ngora kamba ikibazo kigira gatatu ikibazo tuzi yuko iyo umuntu ahunze arafite uburenganzira bwo kwiga yahunguze mbega mvuga uko hari abanyeshuri ariko bariga leta y'u Burundi yaje kurungika ibibazo mu gihe butaha icyo kibazo kibafasha nko gute gushika biga hirya bizoca bigenda gute murakoze
murakoze cyane arabishyura
muzobyumva ko tuzogenda turabishyikiriza muri mu minsi iri imbere ni uko tuvuga yuko ikintu cya mbere dushyira imbere muri byose ni ugusubiza hamwe kw'abarundi kandi yuko Burundi kiba igihugu cy'abarundi bose uwariwe wese akafise uburenganzira igihe cyose yise uko ari murundi cyangwa murundi kazi afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu ciwe kubw'ibyo rero nibaza yuko kimwe mu bintu byihutirwa ni ukwiyumvira ingene abarundi batandukanye kubw'impamvu zitandukanye z'intambara tubage turacamwo canke ibibazo byagiye biraba muri kahise muri politike n'ibiki vyotuma vyotorega umutsi abarundi bagasubiza hamwe abanzi imyaka yose name ndiko nakora ibikorwa mu bijyanye no gusubiza hamwe urwaruka haba mu gihugu hagati canke mu guhuza urwaruka ruba rwashamiranye no mu bihe bya politike cyane cyane by'amatora nk'iza 2015 twame dukora ibikorwa bizana guhuza abantu cyane cyane abafite icyo bapfuye batumvikana ko rero icyifuzo cyacu ni uko igihe biba byamaze kurara ati tureko twahora mu ntwaro yahora canke twakoze indabiriya karabaye ubwo haje bashatse tugiye guca duhunga tugiye gutakaza akazi tugiye kuba muri binabiriya nibaza ko icyo kintu tutosubira kuba mu Burundi aho umuntu yarasanzwe akora ibikorwa kubera ko yarasanzwe kumbure ari mugambwe bari ku mugambwe uri kubutegetsa ubu canke ayo bakoze binabiriya ato kumva yuko ejo mu gitondo azoshahunga ngo ni ukubera ko haje abandi barongozi bashasha mu buzima bw'igihugu icyo ni cya mbere cya kabiri ni uko n'abarahunze nabo nyine bumva by'ukuri ko boba baronse uburenganzira bwo gutaha kumva ko atashe muhira atashe mu gihugu ciwe bica bifatana n'iki kibazo gikurikira kijyanye n'iby'amashuri ni uko urumva utashe akaba ari umurundi n'umurundikazi atakwiye aronka uburenganzira umurundi wese ategeza kuba afise ibyo n'ibyifuzo kumbure tuzogera igihe tukabibereka neza mu gihe tuba tugezegeshemo n'amategeko yo kubikora kumbure muranyuka
yego ndabumva mu maherereze
numva ariko ibyo tuzobiganira mu gihe cyavyo hageze ariko icyifuzo novuga kimwe gusa nuko muri iki gihe tugiye kujamwo mu Burundi ata muntu yosubira guhunga igihugu ciwe kubw'impamvu izi canke ziriya canke wundi ntagi uburenganzira bwo gushobora gutaha mu gihugu ciwe ivyo nivyo twifuza ingene vyogenda rero nizo navyo tuzobishikiriza mu kindi gihe tuba tutanguye kubishikiriza mu gihe bugaragara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kuri Dieudonné Nahimana yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere kwazo kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka w'2020 muzokwitoza ku giti cyanyu mu gihe bizwi ko ari imigambwe isanzwe izwi mu Burundi yakwiragi ifise abanywanyi mu gihugu cyose izwi n'abanyepolitike ba iyo migambwe bayoboye imigambwe bazwi ntimubona ko atari igikorwa kizoborohera kugira ngo muzomenyekana gute mu gihugu cyose atamugambwe mwitwaje
ubwa mbere nuko yego ntibizaba byoroshe kandi muri kamere kandi nabo twa turi kumwe dukunda ibintu byoroshe dukunda ko ibintu tugerageza kubikora ariko bikagenda neza naho bitabinyuze abiduhawe byoroshye gutyo rero cyo kibazo nyamukuru cyo bagihagaze ko baba bitoroshye ariko kumenyekana twebwe ntibihagaze kuri tutangura kuvuga kumenyekana kuri twebwe bizovana nibyo twamaze gukora muri kahi mwebwe muri kumurambaza ibibazo muri kino gihe mwambaza ibindi bibazo bizaje n'izo twakoranye n'ugwaruka abana twareze kuva bava mu ibarabara bakaba barateka igihugu bakaba basitse kure mu buzima bwabo hari ibikorwa byinshi by'ugwaruka byamaze gukorwa imyaka myinshi rero ntituje kuvuga ngo tuzokora ibi tutabande kuvuga yuko twigeze kubikora kumbure dufite ingufu zike mu buryo buke duba dufise rero nibaza yuko siki sukuvuga ngo kwimenyekanisha ko umuntu ataba yarasanzwe azwi mu cyo barigeze gukora muri kahise nibaza yuko murabonye yuko banatuteyiteka itariki zibiri z'ukwezi kw'indi mwaka w'2018 umukuru w'igihugu akaduha kidari cyerekana yuko hari ibikorwa twagiye turakora mu bijyanye n'ibyugwaruka birerekana yuko tutari abantu tubyose ubunyene twiyumvira ngo uca kwitoza ni igikorwa novuga kije nk'igisozera ibikorwa bimwe bimwe tumaze imyaka myinshi dukora mu bijyanye no kwigisha urwaruka iby'uburongozi nkorera abandi hanyuma ku bijyanye n'imigambwe twe ahanini ntitushaka gutorwa n'abanywanyi bacu twe dushaka gutorwa n'abarundi bose abarundi n'abarundi kazi bavuga bati turifuza kazoza kameze gutya turifuza kubona tubanye mu bumwe atamashakubiri hagati yacu turifuza kubona dufite ingufu hamwe mu iterambere tugateza imbere iby'uburimyi tukabona igihugu aho ababyeyi babyara bagaheka tukabona aho atanya gufatanya gukira kubera intara cyangwa ubwoko cyangwa ibintu biriya ibyo byose nibyo abarundi n'abarundi kazi babyumvise turi nizeye nuko n'abari mu migambwe nabo nyene naho bazaba bafise kuko baba baserukiye mu migambwe yabo nibazo cyo batora gusa kubera ko bava muri iyo migambwe bazobanza kuraba imigambi nibabona rero imigambi kumbere dushise yoba ari myiza kandi natwe nta kibazo twa turifuriza nabo baba bavuye muri iyo migambwe kumbere tuzabashe dufashanya n'abazoba bashitse ahantu nzego zitandukanye biciye muri iyo migambwe yabo rero kozo bari ku neza igihugu cyose muri rusange twizeye rero ko abarundi n'abarundi kazi bakunda igihugu ifuza kubana mu bumwe atamacakubiri atabashoboye gushinga ubuhamwe mu kurwanya ubukene aho bazoba ari hose nibabona yuko twemerewe gushobora kubandanya mu kwitoza muri aya matora turizeye neza cyane yuko bazoduha amajwi hanyuma turafashanya n'abandi barundi barundikazi bazoba baciye imigambwe n'abataciye imigambwe kugira ngo twubake igihugu cyiza kinezereye abashaka kubona yuko haryoshye kuba abantu bashaka kudutamarira bakavuga bati igihugu kirameze neza
yego tugaruka ku mirongo ya telefone Jean de Dieu ari ku murongo Jean de Dieu ufite ikibazo ufite icyumviro
ufite ikibazo ndabashimira ndabanze no kubasuhuza
yego
naramutse tuza na Diadoni mwifuriza amahirwe masa ku mugamba afite no kunegwa afite no bafite byinshi byiza ateganyiriza igihugu cy'u Burundi nanjye ni Jean de Dieu ndi mu karere ka Nyamagabe nanjye nabashimiye ariko ngenda ndamubaza ikibazo mubaza ni kimwe no kumubaza ese umuntu uri kwiyamamaza kuyobora igihugu cyangwa ko yagiteza imbere urumva ko gifite byinshi giteganyiriza ariko se nk'abaturage bashobora kuvuga ati turashaka ko umukuru wacu w'igihugu Petero Nkurunziza asubira ku butegetsi wenda nawe akaba yanabyemera yuko yasubira kuko numvaga mu binyamakuru anavuga yuko adashaka kuzongera kwiyamamaza ariko abaturage bakabimusaba yuko yasubiraho we abyumva ate aramutse asubiyeho cyangwa se aramutse aniyamamaje mu matora bakaba yanatsindira n'amatora aba yabifata ate niko ashaka kumubaza gusa murakoze
murakoze
iyo umuntu avuze kandi nk'uko namwebwe mukwiye kubikora nibaza yuko iyo umuntu yamaze kuvuga ijambo wubahiriza ijambo uko yarivuze ku bw'ibyo jewe ibyo numvise kandi nakurikiranye mu biganiro bitandukanye nuko nyirishobora mukuru w'igihugu cy'u Burundi muri kino gihe Petero Nkurunziza yaramenyesheje yuko atazosubira kwitoza muri aya matora ibyo nibyo nubaha nibyo numva nkavuga nti yarabivuze ishobora kuza kwiyumvira rero ibindi binyuranye n'ibyo bivanye n'ibyo abantu biyumvira ku bw'ibyo rero sinibaza ngo byogenda gute ikihe yoba ari witoje nibaza ko ivyo navyo biraba mugambwe basanzwe barimo ni ngende batunganya ibikorwa nizere neza yuko bitazorenga kuri uyu wa mungu bazamenyesha abarundi n'amakungu uzoserukira uwo mugambwe mu bijanye n'amatora y'umbi 2020 rero sinoza kwiyumvira ngo ikihe kandi hari ijambo ribageravuzwe n'umuntu ibaza ko umuntu akwiye kuryubahiriza uko ibara rivutse rero kubijanye n'ibyo rero twe nitwo twiyumvira umuntu kana kuriya cyangwa kuriya twebwe twe dutanga ibyiyumviro bijyanye n'ico twemera kwishobora kuzanira ineza igihugu cy'u Burundi cyo gituma gihambaye suzo kwitoza muri ya mugambo cyangwa n'uzo kwitoza cyangwa hariya gihambaye ariko dushyikiriza ibyo byiyumviro byacu hanyuma amategeko ntiyaduha ubwo burenganzira hanyuma abarundi n'abarundikazi bakatwizera nibaza yuko hazaba gushyira mu ngiro icyo kintu twiyemeje rero tunabaza ko tuzofata umwanya kuri icyo kibazo nibaza ko kitaturaba twebwe muri uyu mwanya.
Emmanuel ari ku murongo wa telefone. Emmanuel ufise ikibazo, ufise icyumviro?
Mwiriwe. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza umutumirwa.
Yego.
Nk'uko bisanzwe nitwa Ndayisenga Emmanuel, ndi Kigali mu Rwanda. Nakomeje kumva ibitekerezo bye, numva n'ibyiyumviro, numva afite ibyiyumviro bizima. None ikibazo cya mbere nashaka kumubaza, ese nagira amahirwe yo gutsinda ayo matora? Ko wubazaga niba ibyo ajemo mu byo kwiyamamaza yaba abikoze nonaha cyangwa yaba yarahereye kera bitekereza nyine ko yaba perezida?
Akabishure
akoze namaze kucisha ico sa mbere, kuko navuze yuko kimwe mu ntumbero nyamukuru dufise nuko Burundi kibigihugu c'abarundi bose. Kubw'ivyo rero ibijanye n'abahunze ngene bahunguka n'ibiki ibyo bifise urutonde rw'ingene bigenda igihe bitangwe gushyirwa mu ngiro, ariko icyimvo icyifuzo nyamukuru nuko abo bantu bose bitwa ko ari mu Burundi bafite uburenganzira duhereye ko bari mu gihugu n'abashaka ko bari hirya no hino, mugabo akumva yuko baneze igihugu cabo igihe baje afite intumbero y'ukubaka igihugu kugira ngo igihugu gishobore gutekana kandi gishobore gutera imbere. Icyo rero nibaza yuko igihe kigeze hazaba kubiganira no kubishyira mu rutonde rwiza rujanye n'ingene amategeko icyo gihe cyangwa muri ubwo mu buryo bizaba bisanzwe bitunganijwe n'amategeko mpuzamakungu byubahirizwa bigeze bikagenda neza. Kuri icyo kibazo cya kabiri nacyo nyine nacishuye, navuze yuko icyiyumviro kimaze imyaka myinshi, ni icyiyumviro twiyumviriye mu ntumbero kugira ngo tubwire icyo duterere mu gihugu. Nuko nabivuze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri imyaka yakurikira habanje haza ibikorwa biza muri iyo ntumbero yo kuraba ingene twuka icyo duterere ku rwego rw'igihugu. Rero ku bw'ibyo ubu rero nicyo gihe tubone ko ari cyo gihe twobishyira mu ngiro. Nibaza rero ko atari ibintu bitanguye ejo cyangwa mu nzu iheze cyangwa mu kwezi iheze.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Kwiyamamaza n'ibintu bisaba uburyo bukomeye, uburyo bwanyu mwaba mufise bungana gute?
Uburyo bwa mbere dufise twebwe n'abantu bizera ibyiyumviro dufise. Rero iyo ufise abantu ufise ibintu niko bavuga mu Kirundi, ku ruhande rwacu nta buryo novuga ngo uraho twakwiye ahandi hantu tugira dukoreshe mu by'imiyamamazo. Ari ndi kibaraje ishinga mu bijyanye n'ingene igihugu cyacu gishobora gutera imbere, bazodusigikira umwe wese ahageza. Yego, niko ntitwari dusanzwe turindiriye ubwo buryo, twari dusanzwe dufite ibikorwa dukora, umuntu wese afise mushoboje kubaho no gushobora kumure gutangura ibikorwa bimwe muri ibi. Ariko ahanini twizeye ko abazoba banezerewe ibyo turakora badushigikira nk'uko amategeko azoba abyemeza abazoshobora kudushigikira. Nitwo vuga ngo tuzogenda kuzerinze yuko ari abanyamahanga bazoduha uburyo bwo kubikora, kuko tugomba ko ribiteka ry'igihugu, tugomba yuko icyo tuba dufite ko cyose aho murundi mundi kazi wese azoba ari azovuga ati by'ukuri igikorwa n'iciwanje naragishigikiye, naritanze mu nguvu zanje cyangwa naritanze mu buryo bwanje. Hako twovuga ngo abanyamahanga banabariya baje kubishigikira nibo batume tubigeza aha cyangwa hariya, kuko mu nyuma hacagaruka bya bindi nyine usanga baguhaye amategeko y'ibyo twiye gukora. Rero twizeye yuko mu gihe tuba dufite amategeko tugatangura ku mugaragaro abarundi banutkaza tazoduha gusa amajwi niko bazoduha n'uburyo bushobora gutuma ibikorwa bitatunganya bishobora kugenda neza dukurikije ingene amategeko azoba bitwemerera muri icyo gihe.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise batterie faible, uratwumva?
Ndabumva, muraho muraho, mba kanje gushimira uwo mutumire.
Yego, harabumva. Ikibazo intererano?
Ngiye ikibazo mfite, abo bantu bumva mu iki gice bari mu makungu bari hanze. Bindi kibazo mfite, suppose ko wenda yatorwa nk'urubyiruko yarufasha iki mu kugana muri za COPEC. Kugana mu COPEC no mu mabanga kuko bira kuri urubyiruko nta ngwate ziba zifite yazarufasha.
Murakoze.
Murakoze ni batiri febura.
Neza, nta ntirano z'amakungu turiho turarondera, nta makungu dukeneye muri uyu mwanya ku bijyanye n'amatora. Makungu adushigikira mu byo tuba tumaze gushikako. Ribaza ko ibijyanye n'amatora no gutunganya ubuzima bw'igihugu ni iby'igihugu nyine, ni iby'abarundi n'abarundikazi. Ego bashobora kuba ari abarundi n'abarundikazi bari mu mahanga nabo nyine bashobora guterera kuko nabo barafite uburenganzira bwo gutora niba bazaba bari. Ariko ntitugomba gutangurira kwishimikiza abanyamahanga canke abo duhaye imfashanyo zivuye mu mahanga. Nibaza yuko igihugu kirafise uburyo bwo gushobora kwitunganya kandi tugashobora natwe no gutsinda amatora biciye mu kwitanga kw'abarundi n'abarundikazi. Rero kubw'ibyo ibyo abantu bakunda kuvuga bati ni bande bo hanze babashigikiye, ntabyo ni byo tunagira no kuva kera ngo dushire ku mutima aho ushobora gushigikira mu buryo umwe cyangwa ubundi, ari mu Burundi cyangwa Burundikazi, ari mu Burundi cyangwa ari hanze. Ivyo ni uko azabikoze ku mutima wo gukunda igihugu. Mugabo nta bandi twishimikije ba Rutura bagomba gutuma dukora ibyo two turakora tubikoze kuko gukunda igihugu kandi nibaza yuko ari no muco wane turanga kuva kera. Icya kabiri ariko arabaza ni uko ibijyanye n'amakoperative cyangwa amakopec si jewe izo ni bimwe bikunda konona cyane ibijyanye no kwiyamamaza mu by'amapolitiki kuko umuntu araza kwiyamamaza agashobora asigura yuko umwe agomba kuba Imana ishobora byose ashatse mu gitondo abyuke atore inyishu z'ibibazo abantu bose bafite. Icyo twiyemeje ni uko tuza no guharuka kugira ubumwe, kwiyumvira hamwe twese ingene dutore inyishu z'ibibazo tuko turahura nazo ku munsi ku munsi. Rero nitwasanga izo nzira z'amakoperative cyangwa z'amakopeka ari izo nzira nziza tuzoheza tubikora uko tubyumvikanye n'abagize kino gihugu kandi cyane cyane no kugaruka bazabyifuza. Rero nitugomba kuza kubabwira ngo twe nitwaza tuzobakorera ibi, tuzobakorera ibi nk'uko umengo turafise ibintu tuvanye hano mu kirere, hanyuma tubakororere ko oya twe tugomba kwigisha abarundi barundika cyane cyane kugaruka gukunda igihugu, kucyitangira gukoresha ubwenge Imana bahaye, gushyira hamwe ingufu bakabikora mu rukundo atamacyo kubiri hagati yabo. Ibyo bizobashoboza gutera imbere, bizodushoboza twese gutera imbere. Ariko rero inzu babe tuvuga ngo hari umuntu azanye inyishu nk'uko benga zifise ahantu hanyuma zizaniye abarundi n'abarundi katire nibaza ko icyo dushoboye kandi twabe dushobora kuva kera ni guhuza abantu cyane cyane abakiri bato bakagira umutima umwe bagakundana bagashishaka hamwe bagashobora gutora inyishu
ibato bibakikuje. Armel atwakuye. Armel ikibazo intererano.
Ndamukije mutumire.
Arabumva.
Ndemwe mu barundi ba ondeje ukanovera kubyenge n'ubumenya fiti. Mugafite ikibazo cyo kumubaza. Ashitageje kwitoza nabona ko agiye hariho umuzime giye kumwemera n'ibyo kumwanga. Cyakabiri iyihe pwepor abona afite nk'umuntu abona akabiga k'iwanjye nzanye kazotuma ntogo iyonge byarije.
Murakoze, turabashimiye. Arabishura
ku kibazo cya mbere utanguriye ko sindimba nakumvise neza sindiko ufasha gusubira mu kibazo kugira ngo mbereza ko
nagitaho. Ukora byumvise numvise ko avuze ko ufasha ingingo yo kwinjira muri politique ko bidashobora kuzotuma hari abakwanka n'abagukunda.
Okay, urakoze. Sinibaza ko azoduce bituma hari abanyanka n'abankunda. Byari kuba gutyo iyo mpitamo kuja mu mugambwe kanaka. Kuko batari muri uwo mugambwe kumbure boca bavuga bati umuntu araduhemukiye. Nicyo kitema nashimye ugenda nk'uwigenga abo muvuga ngo bonya nka petetre n'abo tuba two turahiganwa kubera ko bazaba bari mu yindi migambwe. Ariko igituma nzi neza ko batazonya nka nuko ibyo tuzaba two turazana nk'ibyifuzo ni kubwineza yabo nta muntu numwe nuzoba kumbere atoba yatsinze mu matora nuzagizike nifuko umuntu wese yumva ku insinzi yacu zwari insinzi yiwe naho twa twari twahiganywe akumva yuko agiye kuranirwa gusumba canke n'ivyo yagomba gushikiriza nawe azoronka kajya kubishikiriza kubera ko twa ducubise kandi bitazavyitirirwa umugambwe kanaka twebwe nk'abigenga dutsinze ryo kuvanga umuntu wese niwe azobace umugambwe azobafisa akari yo gushikiriza ibyifuzo byiwe byubaka twumvikane twe tuvuga tuti ibi birashobora gutuma igihugu gitera imbere rero kubw'ibyo nibaza yuko nta gukundwa na bose ntazobura kumbure ababifata nabi ariko babajije umutima batumvirije ibihuha ndazi kumwe tuvuga ati uyu muntu cyangwa abantu ntibatwifuriza inabi ni kubw'ineza ya twese naho tuba tudasangiye ibyiyumviro naho tuba tudahuriye mu mugwi mu bikanaka icyo niko nokwishura kuri icyo kibazo cya mbere icya kabiri ni uko twembi dushimikira ku kintu cyitwa uburongozi nkorera abandi icyo ni ikintu dushimikira ko cyane mu nyigisho zacu ni ukuvuga ngo umurongozi cyangwa imboneza ategereza ko umuntu yitwararitse neza yabarongoye agashimirwa bijyanye n'ibyo abarongoye bashyitse ku gusumba uko ibyo we ku giti cyiwe yashyitse ko rero biratandukanye n'ingene kumbura uburongozi twahora tugenderamo cyangwa ibiba bisanzwe bitunganijwe aho umukuru aba ari we muntu akomeye abantu bose bamukorera ariko tugomba gushimikira ku muco w'ingene umukuru yose atanamenyekana cyane ariko ibikorwa by'iwe bikaba bimenyekana icyo yamariye abantu akaba aricyo kimenyekana.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko tuvuga mu kiganiro muri Sanga ku mutumire wacu Dieudonné Nahimana yatangaje ko ku itariki 18 zo kwezi kwa mbere kwaza kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora yimirije mu kuru gihugu mu Burundi ku itariki 20 zo kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2022 mwitangazo mwasohoye mwaravuze mu mpamvu zatumye mufata iyo ngingo mwabonye muravuga ikibazo c'ubukene mu Burundi muravuga ko politike zikogwa hisunzwe ubwoko mwo bisigura gato mugashira ahabona ivyo vyimviro vyanyu uko mubona ibintu
ego ko tubona ibintu nuko kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'1962 duhere imbere gato imbere mwaka w'1961 aho umugana Rudoviko rwa Gasore agandaguriwe kuva mu nyuma yaho tugiye kuraba ibijyanye n'intwaro byashize habaye ingufu nyinshi mu gutorera inyishu amatapi ari hagati y'ubwoko ibibazo ari hagati y'intara ibibazo ari bihagaze hagati y'ingene ubuzima cyangwa ubutunzi bw'igihugu butunganywa ku bw'ineza ya bose ibyo rero byagumye ariko ibibazo bigenda cisubirizwa gushika taronsa akaryo gakwiye ko gushobora gushyira ingufu mu bijyanye n'iterambere rinyarutse kandi rirama ibyo rero tukavuga tuti iki nicyo gihe cy'uko yumvira ingene ego niko tubanaye muri uwo mugambi wo kunywanisha abarundi no kubazana gukira ibikomere bya kahise ariko bagashyira ingufu cyane cyane mu bijyanye n'iby'iterambere iterambere ritari mu migambi ivuye mu banyamahanga batuzaniye ari murabona yuko nk'uko ndabivuze urwaruka ngo rwinshi mu bijyanye n'abagize igihugu cy'u Burundi ariko nibo bake bakoresha ingufu zabo mu bijyanye no kubwiza umwimbu ku bijyanye n'iby'iterambere bakarore muri kino nk'uyu munsi mu gitondo abantu bagiye kurima ifungurwa abarundi n'abandikazi bazofungura umwaka cyangwa umwaka uza n'abantu usanga barifite imyaka iri hejuru ya 40 n'indi gushika kuri 50 usanga aribo bari kubararima cyane cyane ariko misore n'inkumi bafite imyaka 18 25 benshi usanga bitsaye cyangwa bagiye mu gukurikira mu by'imigambwe cyangwa batari n'ivyo ugasanga bari mashure kwiga ugasanga izo ngufu zose nizo zirakoreshwa kugira ngo habe kubwiza umwimbu rero turagomba gushimikira cyane cyane kuri icyo kintu cyo tuma urwaruka ruterera mu bijyanye n'iterambere mu kubwiza umwimbu tukagira by'ukuri tugafata mu buvuduko mu bijyanye n'iterambere duteza imbere ubutumwa by'amacakubiri ibyo navuga yuko muri kino gihe bisa nko kumengwa biriko biragenda bihera mu bijyanye n'ingene abantu babanye mu kibano cyabo mu Burundi muri kino gihe sinibaza ko barundi banandikazi bakira abana mu maso ku by'ubwoko nk'uko twakuze tubibona muri kahise biriko biragenda bihera ingene abantu babana urazi ingene amasere ngende bahuriye mu bikorwa bitandukanye biracari mu bantu novuga bakuze cyane ariko kugwaruka ivyo sibizo bikiri imbere nico gituma rero tugomba kuraba ingene tworinda ko gwaruka ntive gwisanga nako gwaguye muri uwo mutego wo gusubira inyuma mu kwiyumvira ku bidanye n'ivyamoko n'ibikije rero nuko bwatuti uko twabibonye muri imyaka 50 irenga iheze tugiye gutangura ikindi gihe gishasha hazaba urungambe rushasha rwiyumvira uburyo mu buryo bunyuranye n'ingene abavyeyi bacu bakuze biyumvira n'ingene bakuze babaho rero ibyo bigashira imbere abantu kuzoshika kure no gutera imbere bidanye n'ibyo bakoze isaka bafise ukundi gihugu kwabo gusumba ko barabigwa intara bavamo ico bapfana n'abari mu butegetsi hirya no hino canke iki nuko byagiye bizana akarenganyo kuva muri kahise ka kino gihe.
Yego tugaruka ku murongo wa telefone. Joseph ari ku murongo. Joseph uri he?
Amahoro, amahoro Fideli.
Amahoro
mu Rwanda mu ntara ya Majepfo.
Yego ufise icyumviro kibazo?
Bantu ndamukize umutumire kandida perezida
arabumva?
Ndakabazo nashaka kumubaza.
Yego
ese birakunze kubaho muri Afurika yacu ko abayobozi bagera ku buyobozi noneho hakabaho ko bahindura ibwirizwa shingiro ese we yaba afite icyo gitekerezo aramutse agiriwe amahirwe akabona ubwo buyobozi ese abaye atafite icyo gitekerezo nk'ibwirizwa shingiro riri rihari aribona ate?
Murakoze.
Sawa sawa murakoze mugire ibihe byiza.
Nawe
ngiro ni novuga ningene abantu basanzwe ba mu gihugu abantu bagize ico gihugu bumvikana ingene igihugu cyabo kigiye gutunganywa n'ingene kishobora gutera imbere bijyanye n'igihe bagezemo rero sinovuga ngo ibyirizwa bizwa shingiro si bibiliya si gitabo vuga ati bizokana bimeze uku bivana n'igihe abantu bagize ico gihugu bagezemo hanyuma bijyanye n'ico bifuza uhindura muri kitanke kiri rero kuvuga ngo novuga ngo mu gihe twoba turi mu rongozi y'ibwo ngo nta byirizwa shingiro ryo hinduka aho no bamvugiye abarundi bose kandi ndafite ubwo burenganzira mu ibyirizwa shingiro hamariho ingingo iha bene igihugu canke abanyagihugu gufata ingingo yo kuvuga ati turagomba guhindura kitanke kiri bivanye n'ingene bavyifuza rero ivyo ntibivana n'umuntu umwe ntibivana n'umukuru w'igihugu ntibivana n'ivyifuzo vy'umuntu bivana n'ingene abarundi abantu bitazi bazobifatira ku ingingo bakavuga bati twifuza ko byogenda gutya rero icyo nibaza ko ntocishura nko kumengo ngomba gushireho ijambo uvuga ngo ntibizohinduka cyangwa bizohinduka ko ntibivana n'umuntu umwe ntibivana n'umukuru w'igihugu bivana n'ingene abantu bado ati twebwe turabona yuko hageze ko duhindura kicanke kiriye hanyuma ubu turafise ibwirizwa shingiro ryagiye kuva mu mwaka wa 2018 niryo ryubakiwe ko ibintu byose bitunganijwe zabigirwa muri kino gihe n'amatora agiye kuba muri uyu mwaka rero ko ari ibwirizwa shingiro riko rirakoreshwa muri kino gihe tegeza kuryubahiriza nk'uko riri hanyuma nitwasanga kumbure canke nihagira gihe abarundi n'abarundi kazi bavuga bati hariho akanaka ariya bohindura muri kazozi ivyo bizoba bivana n'igihe tugezemo ariko muri kino gihe hariho iryo bwirizwa riho muri kino gihe niryo riko ratunganya amatora turimwo kandi niryo riko rakoreshwa mu ngingo zifatwa mu zabo gihugu.
Murakoze. Twakire Pire uratwumva?
Wumva
Pire ufise ikibazo intererano nyarutse?
Kujonga ndakuwa kama tumire.
Ego ala bumbwa.
Ali majiona bora mwenye ndani bokeni to kwa yangu zile kuwa kama kandida mguu chiburundi. Ali ma kwa zetu angi na wakumwaza. Ndege kwa alisema kuto zana kwa zetu mukuridi huko. Kumbure uogi kura mungata. Ndege hivi amashima yeye bara kuzi chanya. Hivi amagai la mguu yeye bara kuzi. Nde afashe umwanzuro wo kujya kwitoza mu kandida bwa ngo ayobore igihugu cy'u Burundi nde n'iyihe migambi ashyira imbere nde mubinambare cyaba ashimye mu kwigira yakoze hoho yo hari bihe abona yuko yarasigisigaje nawe dufabandabiriza ko bazigaje nk'ibyo murakoze
murakoze reka bishure
ndasanga ko mutandukanye ibihe byo gushikiriza icifuzo cyo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'ibihe umuntu aba yamaze gutsinda amatora kubw'ibyo rero amajambo avugwa yo gushima usanga yo kugirisha umuntu avuze ku bijyanye no wararongoye igihugu avugwa muri icyo gihe ubu turi mu gihe cyo kuvuga icyifuzo cyo kwitoza n'ingene byogenda rero ikisi cyo gihe cyo gutangura kuvuga ko kumengo twatsinze amatora hacyari abandi turanarengana ibisabwa byose bituma umuntu ashobora kwitoza kubw'ibyo nihagera tuzoshikiriza ijambo hanyuma muheze mubyumve bijyanye n'ico abo tuba turi kumwe bose batwumvikanye cyangwa ingene tuba turiko turayibona rero kubw'ibyo nibaza yuko hanyuma ku bijyanye n'ibyo n'imigambi ibyo ntiharagera mu gihe cy'imiyamamazo tuzoheza tubishyikirize ku mugaragaro muzobisanga kuri interineti ibindi mu byumve mu maradiyo na mu gice muterereye mu gice muneguye navyo nyine ntiharagera ko dutangura gushikiriza imigambi
ciza ari ku murongo wa telefone ciza uratwumva
ndabumva cyane mwiriwe
ufise ikibazo canke icyumviro
ikibazo nashaka kubaza umupire
ego
ubwa mbere ariko namaza nakomeza nzi kunywa ndamushimire ku mwanzuro yafashe wo kuzagenda amatora nk'umukandida y'igihe ikibazo rero nashaka kumubaza hari ibyo yakoze muri kanzu abanyapolitiki benshi bari bafite imigambi byoroshye ariko bakagenda mu matora n'umuntu bakayavamo baraza batangamije kugaruka kubera ariko bari bafite amaraso ashyushye rero yatubwira yuko iyo kuko yagiye mu matora abona ukuntu amasaha atunganijwe yuko ajya kwemera ibyo byavuye mu matora ikigira kabiri ibigirakabiri nashaka kumubaza nashaka kumubaza yuko kuko hariya nta kintu kitora birategurwa ajya ari mushyashya abarundi benshi ntibamuzi ega azokora gute kugira ngo abarundi bamumenye bamenye imigambi yiwe
murakoze arabishura
mbere sinacumvise neza cya telefone avuga ukuntu
nibaza ko yavuze ko mu isanzwe umuntu aravye abanyepolitiki iyo bariko bariyamamaza bashaka gushika ku butegetsi ngo batanga bashikize imigambi ngo iryoshe ngo bamara gushika ku butegetsi ngo ugasanga bataye abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu rudubi mu kubashira mu ko nibaza ko yashatse kuvuga mu nzira mbi kubakoresha mu buryo bubi mwohishura ngo kubiberekeye
urakoze nibaza yuko mu gihe cyo gutora kandi rico nibaza ko abantu batazore kuba ari mu matora cyane cyane badotora yuko bakwiye kurabira ko umuntu ntukwiye kumutora kuko yitoje umuntu ukwiye kumutora kuko wasuzumye kahise kiwe ukaraba ingene yifata n'ibyagiye arakora yuko ari umuntu arimo ahindagu yuko ari umuntu ata ijambo ryiwe atarishyitse uko yaryemeye yuko ivyo ahora akora ibintu binyuranye n'ivyo agiye vuze ko azoza gukora then ibaza yuko ikintu abantu bakwiye kuzoturabirako ni ukubaza kurondera kumenya umuntu ingene yigendeze mu myaka itanu cumi iheze mbere na mirongo ibiri nibaza yuko rero twebwe turavuga si ibintu tuje gutangura kwiyumvira kubera ko turiko turavuga ngo tugiye kwitoza ni ibyo twabe dukora kuva mu myaka iheze rero nta bushimwa na bose cyangwa nta umuntu akora abantu bose ngo babyemere ariko ugiye kuraba urashobora kubona muri kahise ibikorwa twakoze nyifato dusanzwe tugira mu buzima bwa minsi yose yuko ari cyo umuntu yogaya cyangwa ikintu yoshima rero ahanini sinoja kubabwira ngo jenzo bandi umuntu w'igitangaza tugiye gukora ibintu by'igitangaza umuntu yamaze iki yabayeho gute ni gute yabanye n'abandi mu bijyanye n'iby'amacakubiri y'ubwoko mu Burundi yabyifashemo gute iby'intambara byifashemo gute mbega n'umuntu agendera mu kononera ubuzima bw'abandi ibyo nibaza umuntu yibaza akaraba inyishu arabo nkarera ahabwa n'abamuzi cyangwa ingene abayambirabe ntihavuga ati uyu muntu ni umwizera rero sinokwivuga ngo ntangaze amasezerano birengeye ibyo umuntu yari muri kahise icyo umuntu yamaze
hari ikindi kibazo yabajije nibaza ko mwari mwagicishuye ngo muri umuntu mushasha mwitoje ku giti cyanyu ngo nakwinjira muri politique ngo abarundi benshi ngo bashobora kuba ngo batabazi ngo ni ikihe muzokora kugira iyo ntamba myive mu nzira
kandi aza ko ibwirizwa rishinzwe amatora rirafite ategekanye ikiringo cyo kwiyamamaza ariko kandi no kuva nk'ubu twa turatangura kubivuga naho turatangura kwiyamamaza mugabo iyo umuntu ibaza yuko tumaze kumenyekanisha yuko dufite icyifuzo cyo kwitoza aba umuntu afite uburenganzira bwo kubaza ibibazo bitandukanye arabaza umuntu canke bo hari ubuhinga ngurukana bumenyi uragenda ukarondera umuntu karabice yakoze kuri ubwo buhinga bishobora gutuma uvuga uti nabonye uwo ari we nidasanzwe akora kubw'ibyo rero umuntu kurindira icyo gihe cyo kwica imyamamazo nitatangura nitemerwa n'amategeko
yego mwitangaza umwashikije mwavuze kandi ko mubona ko abanyagihugu biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato ubundi bwicanyi naho mwavuze ko ku byerekeye abakiri bato no kugwego rw'abanyagihugu muri rusangi ko ivyamoko bitanguye gutera nk'ibihwamika ariko harabavuga ko abanye politike bakivyitwaza bakibikoresha nikihe mubona kibatuma muvuga ko abanyagihugu biteguye muri iki gihe biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato
ubwa mbere ho nuko ugiye kuraba usanga ibibazo nyamukuru byagiye bizisubiriza muri kaise k'igihugu uyu munsi bimwe bimwe bijyanye n'ibyatwaye imyaka myinshi nk'ibibazo by'amacakubiri n'ibiki bavuga tugenda biratakaza agaciro mu bibazo bikuru bikuru abarundi bafite muri uyu mwanya icyo abantu bona bose bahurije kubifuza ni ugutera imbere bakaja ku iterambere bashoboza kuroranirwa bagashaka icyo bamaze imariye kandi agashobora kugicaho amariye amakungu nuko tukunda kubivuga twifuza kubona abarundi bashobora kwigaburira kandi bakihemba no kuvuga bagashobora gukora ikibazo kugeza umwimbu kandi bagashobora no kuronka umusesekara kubw'ibyo rero nibaza yuko abarundi n'abarundi kazi bose bifuza iterambere ridahagaze ku migwi kanaka icyo nicyo ugenda ubona ahantu hose abantu bose bavuga bifuza gushikako icyo rero bagurije ko birekana yuko bifuza yuko haboneka ivyiyumviro mu burongozi bw'igihugu bibazana kwiyumvira cyane cyane ku bijyanye n'ingene bashobora kwiteza imbere n'ingene bubana mu bumwe n'ingene bwo kwirinda ibyabaye muri kahise k'iby'intambara n'amacakubiri bitazosubira kugaruka n'inyuma y'imyaka 200 ijana iri imbere ibyo birerekana rero cyane cyane iyo barabiye mu rwaruka ibona z'ukuri ko banyotewe ikintu kiza kibaha ibyizigiro bya kazoza rero ndavuga amajambo make yuko by'ukuri abarundi bose bariteguye kandi bazo yuko sukubera ko gusa bavuze bati byakahise biraturuhishije oya nuko ariko arimvira bati turagomba ikintu gishasha kijyanye n'igihe tugezemo kituzana ku yindi iterambere renga yaho twari tugeze
mu misegonda 20 haraka ko mwokongera ko mu gusezerana iminota 20 munantunga munyarutse
ijambo gusa navuga nuko ari ijambo ry'ivyizigiro hari ivyizigiro jewe ndumuntu yemera Imana ndumuntu yemera yuko iyo abantu bubaha Imana bakaba ari abantu bafite umutima wo gukunda igihugu bagashira hamwe bakagira ubumwe hagati yabo ntabwo ishobora kubabuza gushira ibyo bifuza indoto bafite
rero
nizeye ko Burundi bugiye kuba igihugu cyiza kandi kimenyekana mu buryo budasanzwe amakungu
murakoze yari Dieudonné Nahimana umurundi yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere ko azoshikiza icyumviro icyifuzo cyo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu kuri uyu mwaka w'2022 dushimiye abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika na cyane cyane ikiganiro muri Sanga ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika. Ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudukikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address